Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro ncuti bakunzi bacu, nikaze mu makuru twafitiye muri kano gatondo. Kuri micro muri kumwe na Joe Diane ninahazwe. Amakuru twabateguriye rero muri kano gatondo turahera kuyagezwe hirya no ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Wakoze Diane. Muri Afrika abarwanyi b'umuhari ADF barishe abasivile 11 n'abasirikare 3 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'igisirikare Lieutenant Jules Ngongo yavuze ko abo bantu biciwe mu gitero cyabereye mu gisagara cya Ndalia kiri mu ntara ya Ituri. Yavuze kandi ko igisirikare cishe abarwanyi ba ADF 4 muri uko gutanga mu mitwe kandi ko bagikurikirana abo bagabye icyo gitero. Igisagara cya Ndalia kiri hafi ku birometero 100 uvuye ku murwa mukuru w'iyo ntara ya Ituri, Bunia. Inyuma y'agahengwe kari kamaze ukwezi, umuhari ADF warongeye kugaba ibitero mu ntango z'uku kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI ryavuze ko uwo muhari wishe abantu 468 mu buseruko bwa Kongo mu gice cya kabiri cy'umwaka w'2020. Abo barimwo abakenyezi 108 hamwe n'abana 15. Muri Leta Zunze za Amerika, wahoze ari Perezida Donald Trump asa n'uwahawe itike yo gusubira ku rubuga rwa politike inyuma yaho Sena ya Amerika imwejeje. Uwo yahoze ari Perezida yavuze ko ataho araja muri politike, ariko Trump ntiyatomoye nimba azokongera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu 2024. Yongeye avuga ko igihe cyo kugira Amerika igihugu gikomeye ubugira kandi ariho kigitangura. Yavuze ko mu mezi ari imbere azobwira Abanyamerika imigambi y'urugendo rwiwe muri kazoza. Muri Amerika kandi bitigira iby'abantu bashasha bandura umugira wa COVID-19 byaragabanutse bijya munsi y'100 ku munsi mu minsi iheze, ariko abategetsi mu gisagara cy'amagara y'abantu baragabisha ko hakiri urugendo kugira icyo kiza gitururuzwe. Amerika niyo ifise abishwe n'uwo mugera benshi ku isi hamwe n'abawanduye ugereranije n'ibindi bihugu. Kaminuza Johns Hopkins ikurikiranira hafi iby'icyo kiza ivuga ko mu kwezi kw'12 handuye abarenga 200,000 buri munsi kandi biyongereye gushika ku 250,000 ku munsi mu kwezi kwa mbere. Ariko ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu icyo gitigiri cyaragabanutse gishika ku 100,000 ku munsi. Abajeje umutekano muri Myanmar bararashe abanyagihugu bari mu myiyerekano ejo ku munsi w'Imana, mu gihe iyo myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare yinjiye mu ndwi ya gatatu. Igitigiri cy'aboba barahasize ubuzima nticyavuzwe kandi na leta yahisemwo kwinumira. Abasirikare bari barungitswe ahari urugomero rw'umuyagankuba hariko harabera imyiyerekano muri leta ya Kachin mu buraruko bw'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Imyiyerekano ibandanya mu gihe akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi kabandanya gukaza amategeko y'igihugu inyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa Aung San Suu Kyi. Abarwanyi bo muri Siriya bashikiwe na Leta Zunze za Amerika SDF barahaye leta ya Iraq abarwanyi hafi 100 bahoze mu muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Umutegetsi uwo muhari atashimye ku izina ryiwe rigaragara yavuze ko abarwanyi batanzwe mu ndwi iheze ku rubibe Siriya ihana na Iraq. Yavuze kandi ko abo barwanyi batanzwe ari abanya Iraq bari bafungiwe mu makambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Siriya. Umuhari SDF w'abakurde uvuga ko ufise abarwanyi ba ISIS barenga 10,000 barimwo abanyamahanga hafi 2,000 benshi bafashwe mu rugamba ko mu 2019 rwari rurongowe na Leta Zunze za Amerika kuri uyo muhari mu buseruko bwa Siriya.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio Trevewa akaburungu com mukanya n'ingingo nkuru nkuru z'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari. Inshamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari turafitiye ubu naho mu gihugu cy'u Burundi inama y'umutekano mu ntara ya Gitega yafashe ingingo yo gufuta bimwe mu bituro by'amapikipiki byo ku murwa mukuru w'iyo ntara. Amakinga yunguruza abantu n'ibintu nayo ntiyemerewe kandi kurenga mu gisagara hagati.
Kubagirira inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati. Ago shika nibibanda bitanu bikurikiranye n'ababyeyi.
Uyu ni Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega umurwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abegwa n'izo ngingo zitandukanye ku ruhande rwabo basaba ko zovanwaho, basigura ko zitaborohereza kandi zizobahombesha cyane. Muraza kumva handi hato hakugera mu Burundi mu Rwanda leta y'ico gihugu itangaza ko yatanguye gahunda yo gucandaga ikiza cha COVID ya 19 navyo twabateguriye. Tunabafitiye n'amakuru agezeho mu gisata imikino na sport mu gume hagufi ya maradio yanyu kugira ngo ibi byose bibize kubacika. Nongerewe ndabahikaze bakunze ibijwi rya Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gihugu cy'u Rwanda aho leta itangaza ko yatanguye gahunda yo gucandaga ikiza cha COVID ya 19. Mu butumwa bugufi ubushikiranganje bujejwe vy'amagara y'abantu bwarabucishije ku rubuga rwabo rwa Twitter bwatangaje ko gucandaga kwatanguriye mu mirwi y'abashobora kwandura vyoroshe barimo abakorera mu gisata cy'ubuvuzi n'abakurikiranira hagufi abarwayi bikiza cha corona ku munsi ku munsi. Muri ubwo butumwa butatomoye igitigiri cy'abacandazwe mu mwanya wa mbere ubwo bushikiranganji bwavuze ko ari igikorwa cyakozwe hifashishijwe inchancho zemewe n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu OMS zabonetse ari nkenya cyane. Iki gikorwa cya mbere kizokurikirwa n'umugambi wagutse wo gucandaga igitigiri kinini hakoreshejwe inkingo zizoboneka muri uku kwezi biciye mu mugambi wo gukwiragiza inchancho ku isi witwa COVAX hamwe n'inchancho zizotangwa n'ikigo cy'umuryango w'umwe bwa Afrika kijeje gukwiragiza imiti. Nta makuru arenze kuri hano ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda buratangaza amaze kwandura umugera wa corona muri ico gihugu barenga 17,200. Muri abo abarenga 14,400 baramaze gukira, 14 nabo n'indembe nk'uko ibiharuro biva mu babijejo bivyerekana. Hagati aho tukivuga ku vya kino kiza cha COVID ya 19 mu gihugu cy'u Rwanda guhera mu kwezi kuza kwa gatatu ibiribwa bihabwa impunzi zahungiye muri ico gihugu bizogabanuka ku rugero rwa 60%. Amashirahamwe yitaye impunzi avuga ko iki kiza cahungabanije amikoro yayo. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ahitwa Gira Ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Baganira n'ijwi rya Amerika bashinze kwita ku mpunzi mu Rwanda bemeje amakuru y'igabanuka ry'ibiribwa ku mpunzi ku gipimo cya 60%, n'icyemezo kimaze iminsi mike kimenyeshejwe impunzi. Madame Emery Fredenberg uvugira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa mu Rwanda PAMU yavuze ko abaterankunga bagabanyije imfashanyo batangaga ahanini ni muri ibi bihisi yose ihanganye n'icyorezo COVID-19. Yavuze ko habonetse ibindi bibazo bikomeye bisaba ko abaterankunga bagira icyo babikoraho. Fredenberg yemera ko ishyirwa mu bikorwa ry'iki cyemezo kizagorana ku mpunzi, ariko ko bakiri kubiganiraho n'ibihugu nterankunga. Tuzi ko ishyirwa mu bikorwa by'iki cyemezo kigabanuka ry'ibiribwa kizagorana cyane ku mpunzi, ari nayo mpamvu turi kugerageza gushakisha uburyo bwo kuziba icyuho cy'iryo gabanuka. Ndatekereza ko icyo ari ikintu tuzakomeza kugerageza mu gukusanya inkunga, kuko twabonye ko bizaba ingora abahizi ku mpunzi by'umwihariko muri ibi bihe by'icyorezo COVID-19. Ariko nanone inkunga zakomeje kuba ikibazo muri ibi bihe kubera abaterankunga bacu benshi bagize ibindi bibazo byihutirwa hirya no hino ku isi, ari nayo mpamvu inkunga zagabanutse cyane ugereranije n'indi myaka. ubusanzwe impunzi zagenerwaga amafaranga 76,600 yo kugura ibiribwa buri kwezi nk'uko bigaragara kuri iri gabanyuka rya 60% bazajya bahabwa amafaranga 340. Bwana Olivier Kayumba, umunyamabanga uhoraho muri ministeri yita ku bikorwa by'ubutabazi mu Rwanda, yavuga ko iri gabanuka ridateje impungenge cyane kuko izindi serivisi impunzi zigenerwa zizagumaho uko ziri.
Ntabwo biduteye impungenge cyane kubera ko buriya mu buzima bw'umuntu harimo ibintu byinshi, ubuvuzi, harimo amashuri, harimo isuku n'isukura, icumbi, ndetse noneho nayo mafaranga yo kurya. Ariko icyagabanutse ni amafaranga yo kurya, ibindi birahari nta kibazo bifite, ku buryo twumva ko guhungabana ntabwo ari cyane, cyane cyane ko tuzi ko mu mpunzi abenshi atariyo mafaranga babeshejeho yonyine.
Ijwi rya Amerika iganira n'impunzi mu Rwanda yasanze zizi amakuru y'igabanuka ry'amafunguro zigenerwa buri kwezi, ariko nta n'umwe waruzi igipimo byagabanutseho. Bwana Jean Bosco ukwibisha uyobora inkambi y'amahama mu burasirazuba bw'u Rwanda icumbikiye impunzi z'abarundi 50,050 avuga ko irigabanuka ribabaje cyane.
Igabanuka ku mpunzi ubundi rirababaje cyane kuko tuvuyeho tutari turi, kuko ubundi twaronka make abaho urebye ku muntu ko ategerezwa kubaho ku munsi ku kwezi ku 76,600. Rero urumva bamaze gukuramo ntagizwa gifite gisigaye. Tugasaba amakungu, tugasaba leta ikigo cyatwakiriye yuko bakurikiza ibifunze ku buryo kuko abantu bapfa n'inzara kuko ntaho bari barimo. Iko nabivuze
uko ibishatse n'abanyanabwana utamuriza Seruhuha, impunzi y'umunyekongo iba mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ntabwo avuga ngo niba 2,600 bitahaza umuntu umwe nanobeke nabyo bikaba bigiye kugabanuka, byanga bikunda abari b'ingaruka y'inzara urukumva muri bitatu kuvuga ngo bizagutunge ni hatari, mbese ni ukuvuga ngo muri makeya ingorane zizabahazaga ari nyinshi cyane. N'ubundi ntabwo byatugaga umuntu ngo bihaze.
Uretse kuba byemejwe ko igabanuka ry'ibiribwa bigenerwa impunzi ku butaka bw'u Rwanda rizatangirana n'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka, ababishinzwe ntibazi igihe rizarangirira. Icyakora bakomeza gushishikariza impunzi ko zayoboka gahunda zo kwigira zikiteza imbere zigana ibigo by'imari biciriritse, impunzi zikavuga ko nabyo bigoranye.
Umuntu wese akwiye kuraba ingene yo kwigira mu gushakisha ubuzima, ariko rero umuntu ashaka afite havuye. Nk'ubu n'ibintu bije bisa n'uko bitunguye abantu, bamwe bari barafashe utudeni bigirizwa kuriha, hari abandi nta gishoro cyangwa nta mutayi bari bafite yo kugira icyo batangiriraho. Urumva yuko nta muntu avunika agira hafi, ariko utagira aho uva urasenyuka.
Ni ukuvuga ngo kwigira ubundi cyadufashaga n'ubundi twajyaga mu matsinda. Ni ukuvuga ngo rero niba twajyaga mu matsinda ntibikunde, nabyo ugasanga ari gupfundikanya, none nabyo bikaba bigabanutse. Ni ingorane zikomeye cyane.
Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi yemeza ko bazakomeza kugirana ibiganiro n'ibihugu nterankunga kuko ngo nabyo ubukungu bwabyo bwarahungabanywe. Yizeza ko igihe byatinda hari izindi gahunda za leta zizakomeza gufasha impunzi.
Nabo aho bari mu bihugu byabo ubukungu ntago buhagaze neza, ubwo bakareba niba atari ikibazo gikomeye hari byo ushobora kugabanya ibihugu by'ubundi buzima bugakomeza. Nibyo tubamo mu biganiro kandi turakomeza gutekereza yuko bitazatinda, ariko binatinze nta kibazo bityatwara kubera ko dufite ubundi buryo twashyizeho kugira ngo impunzi zishobore kwibeshaho neza zikifasha.
Uretse irigabanuka ry'ibiribwa ribayeho, abishinzwe bemeza ko gahunda y'imirire mbonezamikurire, kwita ku bababaye kurusha abandi no kugaburira abana mu mashuri mu nkambi, ndetse no kwita ku banyarwanda batahuka mu mezi atatu ya mbere bizakomeza uko bisanzwe. Nubwo u Rwanda rusaba impunzi gushakisha uko ziteza imbere, ruriributsa ko umuti urambye n'uko haboneka amahoro impunzi zigasubira mu bihugu byazo. Icyemezo cy'igabanuka ry'ibiribwa kirareba impunzi ziba mu nkambi zose uko ari esheshatu. Dushingiye ku mibare yemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, zose hamwe zirasaga 130,000. Ehe, bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nena biciye ku masonga nkitangura. Inama y'umutekano mu ntara ya Gitega yarayifashe ingingo yo gufuta bimwe mu bituro by'amapikipiki byo mu gisagara cya Gitega. Kuva ubu kandi nta makinga yunguruza abantu yemerewe kwinjira mu gisagara hagati. Gerard Nibigira, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega, avuga ko ari ukugabanya amasanganya akunda kuva ku makinga n'akajagari kibonekeza ku bituro by'amapikipiki. Hino nkuru Ijwi rya Amerika ryateguye riciye ku bakunzi bayo mu Burundi, murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri iyo nama, Gerard Nibigira, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Gitega, yagirishije amunguruza abantu mu miduga ku mapikipiki no ku makinga abakora uwo mwuga barabwiwe ibituro by'amapikipiki bishasha birekuriwe n'amategeko
ituro za mbere yari imbere y'ishuri ry'ibikorwa bya leta ETP ituro za kabiri ni kuri plaza ituro za gatatu yari ari mu Magarama ku Cyumba ituro za kane ni kibarabara haruguru ya Sasa ituro za gatanu ni kuri parking ya kera kuba kwageze muri Biri ahandi hari amapikipiki arusha muri Biri ituro za gatanu parking ya kera iza Bujumbura itaga tandatu ibarabara rya mbere ryo ku Iswari hivi ubwinzwi ku isoko nkuru ya Gitega hari amaparkingi y'amapikipiki yavuyeho ahari ibituro bibiri ukuvuga haruguru yadandarizwa umuceri hakaba no ku isoko ya Gitega nyene hari yadandarizwa inkoko Padiri Gitega tatu muri Isanze ubwicumbi ku ishure Lesirondere ubwicumbi na rimwe imbere ya Hopital Regional Gitega ubwicumbi na kabiri ku Masanganzira hari haruguru imbere ya Magareri
Gerard Nibigira yarongeye amenyesha abunguruza abantu ku makinga ko babujijwe kwinjira mu gisagara hagati kiretse bazanye ibidandazwa n'amakara ariko imbaho n'ibindi bizibira byarabara batari kuriwe kwitwara ku makinga.
Ku makinga inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati atoshika ni bibanza bitanu bikurikiranye n'ababwira ugambe amakinga azoraguye kwibarabara z'Ubujumbura ntazorenga kuri paruwase Magara ibarabara ry'Isonga riri ari bibanza rutana amakinga ntazorenga kuri Ipeji ibarabara rya Ngozi amakinga ntazorenga kuri station kwa Polinari ibarabara rya Muyinga amakinga ntazorenga kuri Dodani y'Imiraga kuje ibarabara rya Kurutonde amakinga ntazorenga rya Zone
abunguruza abantu n'imiduga mu gisagara cya Gitega bahawe ukwezi kumwe ko gusiga imiduga ibara riyaranga n'impapuro bijanye kuko bahora bakora mu buryo budahuye n'amategeko
imiduga mito mito cy'amafaranga kuvuga amataxi voiture zitegereza gusigwa kugira ngo ingenzi zimenye kandi zikorere mu mategeko twasanze ngaho Gitega hari amataxi voiture menshi mugabo akora mu kajagari atanazibye ingenzi ze ibabitana taxi nini yo kandi zuzu ubu rero imodoka yose igomba kudandazwa nka taxi voiture iteza gusigwa kandi kugira ngo imenyekane arondere n'impapuro zijanye n'ako kazi hasabwe ko hotangwa ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo izo modoka zizobe zasize aho ni guhera iyi taxi twamenyesheje ko ibi bintu
abunguruza abantu ku makinga bakiriye nabi iyo ngingo yo kubabuza kwinjira mu gisagara bunguruza abantu bakavuga ko bizotuma amikoro yabo agabanuka ku rugero runini cyane
rero n'umuntu umutangi sitero gutoye ibintu umuntu ko turuka muri ingo ye cyane niho twakura umuntu wemereye ngaha nukuri turasabye banyakubahwa turaye ku
Gerard Nibigira umuhanuzi mukuru wa Munamatari w'intara ya Gitega avuga ko izo ngingo ari ntabanduka kandi ko inama y'umutekano mu ntara yayifashe kuneza umutekano wo mu ibarabara no kugira ngo bakure akajagari kari kamaze iminsi kibonekeza mu bituro by'abunguruza abantu mu gisagara cya Gitega.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dutandukira amakuru avugwa mu gisata cya sport yahereye mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda ejo bundi kwa gatandatu yanyagiwe ibitego 4-1 n'ikipe ya Club Sportif Sfaxien muri Tunisia. Ni mu mukino ubanza w'intera ya gatatu mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Muri uyu mukino wabereye mu mujyi wa Sfax muri Tunisia, ikipe ya AS Kigali yararushijwe mu buryo budasubirwaho, ndetse n'umukinnyi Muhagire Hakizimana yerekwa ikarita y'umutuku nyuma yo guhabwa amakarita abiri y'umuhondo, bisobanuye ko uyu musore atazagaragara mu mukino wo kwishyura. Nyuma yo gukubitwa igishangari cy'ibitego bine ikipe ya AS Kigali irasabwa gukora iyo bwabaga mu mukino wo kwishyura uzabera hano Kigali mu mpera z'icyumweru igashaka ibitego bitatu ku busa kugira ngo ishobore kwinjira mu kiciro cy'amatsinda bamwe mu basesengura iby'umupira w'amaguru basanga AS Kigali ubwo bushobozi ntabwo ifite ahubwo ngira mu kitarebye neza ishobora no gutsindirwa ku kibuga cyayo tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda imaze iminsi itatu mu mujyi wa Monastir muri Tunisia aho yitegura imikino yo gushakisha itike kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani u Rwanda rurimo kwitabira iyi mikino mu rwego rwo kwitoza kuko iyo tike ruyifite nk'igihugu kizakirira irushanwa mu ikipe y'u Rwanda ngo umwuka ni mwiza kandi imyiteguro ni ntamakemwa kumve Ernest Ntaganda ushinzwe gukurikirana ubuzima bw'abakinnyi umunsi ku wundi
imyiteguro yagenze neza rwose ku buryo ntabwo twavuga ko dufite ikibazo icyo ari cyo cyose ibyo twaba dukeneye twarabihawe n'abakinnyi bose urabona ko bameze neza bashyize hamwe baraganira ibyo bagomba gukora barabiganiraho ugomba gukosora undi akabimubwira bitandukanye n'uko byari bimeze kwezi kwa cumi na kumwe
mu rwego rwo koroherezwa urugendo iyi kipe y'igihugu ya basketball yashyiriweho indege yihariye yo kujyana abakinnyi muri Tunisia no kuzabagarura
twahawe indege na guverinoma y'u Rwanda kugira ngo twirinde ibibazo byavuka mu nzira murabizi ko ubundi kugira ngo ugere muri Tunisia hari inzira nyinshi umuntu ashobora kunyuramo hari ababanza kunyura muri Turukiya bakaza kugaruka ku mugabane wa Afurika ibyo byose mu kugira ngo byirindwe leta yabitekerejeho umukuru w'igihugu yabitekerejeho avuga ati dufate indege tugende uburyo duhita tugera muri Tunisia nta handi hantu tunyuze
u Rwanda ruherereye mu itsinda rya kane hamwe na Nigeria Mali na Sudani y'Epfo ejo bundi kwa gatatu u Rwanda ruzahura na Mali kwa kane rukine na Nigeria hanyuma ruzasoreze kuri Sudani y'Epfo kwa gatanu amakipe 20 niyo arimo guhatanira imyanya 16 yo kuzitabira Afrobasket izabera mu Rwanda aya makipe agabanyije mu matsinda 5 buri tsinda rikagira amakipe 4 amatsinda 3 agiye guhatanira mu mujyi wa Monastir muri Tunisia andi matsinda 2 akaba agiye gukinira mu mujyi wa Yaounde muri Cameroon nyuma y'amajonjoro ya mbere yabaye mwaka ushize amakipe 5 ari kwisonga mu matsinda yayo ni Tunisia Senegal, Cote d'Ivoire, Nigeria na Misiri, naho amakipe 5 ari ku myanya ya nyuma mu matsinda aherereyemo ni Madagascar, Mozambique, Guinea-Conakry, u Rwanda na Maroc. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakoze mu Burundi naho urukino rwari rukomeye cyane hagati y'imirwi y'igitega mu higano ry'umupira w'amaguru rwaraye rurangiye musonga ati itsinze Flambeau du Centre igitsindo kimwe ku busa muri basketball naho urunani naho rwatsinzwe n'umurwi wa Lesipo ruguma mu kibanza ca mbere by'imfata kibanza Desire Hatungimana ibi byose yabidutunganirije
Iganwa rya basketball kuno Imana yarabandanije aho umugwi w'urunani utashoboye kubyifatamo neza mu rukino rwabuhuza n'umugwi wa Lesipo aho Lesipo wabatsinze ku manota 76-58 ariko nticabujije uko uwo mugwi w'urunani ugumana ikibanza cya mbere umumenyereza w'umugwi wa Lesipo amenyesha uko urwo rukino bari bagwiteguriye anacyo gituma byakunze bagatanu intsinzi
intsinzi cyakiranye n'umunezero cyane rwose ko twayiteguriye cyane intsinzi y'urukino rw'urunani twati twari mu gwo uri organize cyane ko maposte suri raforce effectif nini ariko ni vyatu je ko dukora gukora kwa mpesha shoot gukora mu block cyane ko niyo ari clear yacu
Aaron Kagabo amenyereza umugwi w'urunani amenyesha yuko mu ijambo rimwe barushijwe umugwi wiwe ivyo rwateguye byose atana kimwe cyagiye mu ngiro
kwa dutangwe phase retour ba gatsinzwe to twarushijwe aba Lesipo baratu se determination go kufis nugo na matire byo nita matire go 3 points anga matire baturushije rwego runani twadu komeye mu mashuru mu matire go 3 points a mi distance ico twakibuze rwose twashowe kugutira ngo twinjize nikindi nuko ico nita abantu bakina hagati les intérieurs nibashobe kugifatamo neza muri rusangi Lesipo yaturushije
naho rero urunani rwatsinzwe rwagumanye ikibanza cya mbere kinyifata kibanza mu zindi nkino zabaye umugwi wa Muzinga watsinze Gymkhana ku manota 77-61 Kern nayo yirahira Aigle Noir mu kuyitsinda ku manota 42-41 mu gihe umugwi wa Gazelle mu Bigeme watsinze Gladiators basanzwe bahiganwa cyane ku manota 58-48
umupira w'amaguru naho kuruno w'Imana urukino rwari rwitezwe gusumba izindi mu gikorwa cy'umupira w'amaguru mu Burundi
nurukino guahuza imigubiri ikomeye cyane mu ntara ya Gitega aho Flambeau du Centre yakira umugwa Musongati. Umugwa Flambeau du Centre rero warusanzwe ufite ikibanza cya mbere waratsinzwe rero na Musongati igitsindo kimwe ku busa mu ntara ya Gitega aho iyo migwi isanzwe ikomoka. Ikibuga cyari cyakubise kiruzura abakunzi b'umupira w'amaguru bari benshi cyane aba Musongati rero bakaba batashe ari akamwemwe ntangere. Umumenyereza wa Musongati akamenyesha yuko ihiganwa litarahera kandi ku kibanza cya mbere bigishoboka ko bagifata
na bintu birebire twasubije Frambo twasubije temperament yagumye iri rikarmu i championnat iracyari nyashasha kuva mu ndwi heze ama equipe ari ndasa takarije mva kwa course kuri première place iracyari totalement ouverte twasa twasabire kuri we kuva ko ni objectif jaba jana bya kutkina match chaque match na finale kugira ngo tubanze twasubira kushi kuzoshika kuri objectif ala fa di champion.
Muzindi nkino zabaye muri gihe cy'igitaramo cy'umupira w'amaguru mu Burundi, Les Elefants banganije na Interstar itsinda kimwe ku kindi. Burundi Sport Dynamic itsindwa na Bujumbura City itsinda bibiri ku busa. Wayar FC yatsinzwe na Atletico Olympique itsinda kimwe ku busa. Aigle Noir itsinda Bumamuru kimwe ku busa nyene. Message Ngozi itsinda Mugwa Muzinga uri mu kibanza cya nyuma ibitsindo bibiri ku busa. Nayo Vital iteruka gutsindika batsinze Mugwi wa Olympic Star uri Muyinga ibitsindo bitatu ku busa mu gihe Rukinzo yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi. Muri iryo higanwa naryo ry'umupira w'amaguru mu Burundi kugeza kuri no w'Imana Flambeau du Centre naho yatsinzwe iracane mu kibanza cya mbere kuko umugwa ukurikira ari wo Rukinzo nawe nyene utashobye kuronka insinzi. Desiratunge Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku ijambo ry'intanga marara ibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuwa mbere wa gatatu wa buri kwezi kwa kabiri abanyamerika bazirikana abayobozi babo mu gihe cyashize bizihiza umunsi wahariwe perezida. Uwo munsi muri iki gihe wizihizwa hazirikana abaperezida bose ubundi wari warahariwe George Washington, perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nk'uwari urangaje abandi mbere mu ntambara y'impinduramatwara akanaba umukuru w'igihugu wa mbere, George Washington yari akunzwe cyane. Yahoze afatwa kandi n'ubu aracyafatwa nk'umubyeyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ku ruhande rumwe biterwa n'uko yari umugaba w'ingabo ushimirwa kuba yarafashije Leta zari mu bukoloni kwigaranzura igisirikare cyari gikomeye kurusha ibindi by'icyo gihe, ariko kandi yanakomereje kuguha isura hazaza h'umwanya wa perezida atanga urugero rwiza ku bazajya muri uwo mwanya nyuma ye. Washington yizeraga ko hakenewe gushyira mu gaciro hagati y'uko perezida agira imbaraga zihagije kugira ngo abashe kuyobora neza igihugu, ariko kandi ntagire ububasha bw'ikirenga bugendeye ku rugero rw'ubutegetsi bwa cyami. Nyuma yo kugira impungenge ko aramutse apfuye akiri ku butegetsi abantu babifata nk'aho perezida abereho gutegeka ubuzima bwe bwose, Washington yahise yegura kimara kuyobora manda ebyiri. Uretse perezida umwe Franklin Delano Roosevelt wategetse manda enye, abandi bose bakurikije urugero rwa Washington rwo kutarenza manda ebyiri. Mu mwaka w'1951 Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ivugururwa ku nshuro ya 22 ku itegeko nshinga rya Amerika rigena ko perezida atagomba kurenza manda ebyiri. Perezida Washington yagize uruhare runini mu guha umurongo umwanya w'ubuperezida. Yashyizeho amahame remezo mu nzego zose zirimo ingufu za politiki, imigenzereze ya gisirikare ndetse na politiki y'ubukungu. Ntibitangaje rero ko ubuhereye mu 1800 umwaka umwe nyuma y'urupfu rwe, isabukuru ya George Washington ariyo tariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri wahindutse umunsi wizihizwa hirya no hino mu gihugu gishya yari amaze gufasha mu ihangwa. Iyizihizwa ry'umunsi wahariwe ba perezida rihesha agaciro abo bayobozi bose bagize umuhate n'ukwiyemeza kujya muri izo nshingano zikomeye kurusha izindi bakayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byiza n'ibibi. Rimwe mu ibaruwa yandikiye inshuti ye George Washington yagize ati: "Ibibonwa na bose kandi byishimirwa kurusha ibindi, urumuri rw'agatangaza ruzengurutse ibiro biruta ibindi, kuri njye ibyo byose ntacyo bivuze kirenze urumuri rushobora kugaragarira mu mbaraga rufite zo kuzanira abantu umunezero."
akabari no kuri iyo jambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta z'umwe za Amerika duce dusozerera ibiganiro n'amakuru vya mbere twatwafitiye muri kano gatondo kuri micro mari kumena Joe Diane ni nahazwe facile gebehu niwe yegeranije amajwi yacu yose kandi yakoze ku izina rya bagenzi bacu aho bari hatandukanye tubifurije kubandanya muraniganwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahaje turaza kongera mu masari imbere mu bindi biganiro by'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.